VOA. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda tuvugira kuri FM 90 nako tuvugira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Oriane Tangishaka, nanje ndabaramukije ndabahikaze mu biganiro byo kuri no saha ku Ijwi rya Amerika.
Hari naho tujya kudepoza kuvuga ati ahangaha hari muhari umwanya, ariko uwo mwanya abantu ugasanga bwaga ko ufite nyirawo warangije no kujyamo nyirawo. Mu by'ukuri akazi kugira ngo kabone bisaba uba ufitemo umuntu ukuzi cyangwa ufite umuntu kujyanamo cyangwa none ufite kumufukana.
Aba ni Abanyarwanda binubira uburyo akazi gatangwa muri Leta mu Rwanda. Ni mu kanya mu makuru yo mu biyaga bigari. Mu zindi ngingo z'ingenzi, Perezida utegetse Gambia imyaka 22 Yaya Jammeh yatsinzwe mu matora. Naho abarwanya ubutegetsi bwa Syria barahiye ngo bazakomeza kurwana nubwo batsindwa burundu mu mujyi wa Aleppo. Noneho rero dutangirire mu makuru avugwa hirya no hino ku isi mbere y'uko tujya mu makuru yo mu biyaga bigari. Muri Gambia, umuyobozi wa Komisiyo y'Igihugu y'Amatora Aliye Momar Njayi yatangaje ko Perezida Yaya Jammeh aza kwemera ku mugaragaro ko yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo kuwa kane. Nawe ubwe bisa naho byamutunguye byamutangaje kuko yabwiye abanyamakuru ati n'igitangaza pe kubera igihe Perezida Jammeh amaze ku butegetsi. Yaya Jammeh we ku giti cye ntacyo aratangariza abaturage ku mugaragaro. Nkuko komisiyo imaze kubitangaza, kandida Adama Barrow ni uwa mbere n'amajwi 45.5%. Yaya Jammeh afite 36.7%. Naho kandida Mama Kende yabonye 17.8%. Bityo perezida wa komisiyo y'amatora Aliye Momar Njayi yatangaje ku mugaragaro ko Adama Barrow ari we watorewe kuyobora igihugu. Uyu mugabo Adama Barrow afite imyaka 51 y'amavuko, asanzwe ari umucuruzi. Yamamajwe n'amashyaka 8 yishyize hamwe. Yaya Jammeh nawe afite imyaka 51 y'amavuko, amaze imyaka 22 ku butegetsi. Ubutegetsi yafashe akoze coup d'etat mu 1994. Icyo gihe yarafite ipeti rya lieutenant. Nyuma yagiye atsinda amatora yose yabaye muri Gambia, abamurwanya bakavuga ko yabaga yayibye. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu irega Yaya Jammeh ko yagumye ku butegetsi kubera igitugu, guhutaza abanyamakuru n'abatavuga rumwe nawe, iyicarubozo, gufunga abantu ku maherere ntacyo bazira, abandi bantu bagiye bazimira bene wabo bakabura irengero ryabo. Nk'uko rero iyo miryango iharanira uburenganzira bwa muntu ibyemeza, mu 2015 Yaya Jammeh yakuyeho umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu, manda imwe n'imyaka 5. Bacyumva ko Yaya Jammeh yatsinzwe, abaturage ba Gambia 2000 bisutse mu mihanda bakora umunsi mukuru.
Komanda w'abarobeli bagwanya ubutegetsi muri Syria n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bavuga ko urugamba rwo kugwanya Perezida Bashar al-Assad rugiye kubandanya naho bomowe mu gisagara cha kabiri gikomeye mu gihugu arico Aleppo bari barafashe. Abasirikare bajejwe kugenduza ibiba muri Syria n'abaserukizi b'ibihugu byabo muri icyo gihugu babona ko hasigaye ndwi nke kugira akarere kari karafashwe n'abarobeli mu buseruko bw'igihugu kose gasubire mu minwe ya leta ishigikiwe n'Uburusiya. Naho biruko komanda w'abarobeli bagwanya ubutegetsi avuga ko bagiye kubandanya kugwana baturuka mu ntara ya Idlib mu bitero byo kugwanya leta ya Assad. Umushikiranganje mukuru wa leta yateguwe n'urunani rw'abatavuga rumwe na leta avugana n'Ijwi rya Amerika yavuze ko kuba batsinzwe urugamba ya Aleppo ntibisugura ko intambara yo kwikukira bamaze mu imyaka 5 ica ihagarara. Uwo Jawad Abu Hatab ati urugamba rugiye kubandanya iyindi myaka itari mike.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dukomeza amakuru. Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatoranije General James Mattis wavuye ku rugerero ngo azamubere Minisitiri w'Ingabo. Usibye ko agomba kubanza kwemezwa na Sena, General Mattis agomba nanone kubanza gukomorerwa ku nzitizi ziri mu mategeko. Amategeko avuga ko umusirikari agomba kumara byibura imyaka 7 avuyemo mbere yo gukora imirimo ya politiki. General Mattis we amaze imyaka 3 gusa yavuye mu gisirikari mu 2013. General Mattis yategetse umutwe w'abasirikare witwa Marines Corps. Bagenzi be bamuhaye akazina k'akabyiniriro ka Mad Dog, bishatse nko kuvuga imbwa yasaze, kubera ukuntu yakundaga kuvuga ko kurwana bimuryohera. Yarwanye mu ntambara zo muri Afghanistan na Iraq. Nk'uko bamwe mu bategetsi ba Minisiteri y'Ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika babyemeza, abasirikare Mattis yategetse bose baramukundaga. Azwiho kandi ko ari umunyabwenge ndetse ko avuga ukuri kwe kose atarya iminwa. Abamuzi rero neza bemeza ko aramutse abaye Minisitiri w'Ingabo atananirwa kubwira umugaba w'ikirenga w'igisirikari Perezida wa Repubulika ukuri kose uko kwaba kumeze. Kuba Minisitiri 15 agomba gushyiraho, Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza abo yifuza ko bazamubera Minisitiri w'Uburezi, Ubuzima, Imari, Umurimo, Ubwikorezi, Ubutabera, Ubucuruzi, Imyubakire no Gutunganya Imiji n'Ingabo z'Igihugu. Rero aratangaza ko abandi 6 basigaye barimo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bazamenyekana mu cyumweru gitaha. Abagomba kuba ba Minisitiri bose hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagomba kubanza kwemezwa na Sena mbere yo gutangira imirimo yabo.
Perezida wa Indonesia Joko Widodo yatunguye abantu insinzi bari mu myerekano ku mugwa mukuru, aho abagera ku 200,000 bari bakoraniye mu myerekano yo gusaba ifatwa rya buramatari w'igisagara cya Jakarta. Yasanze abo bantu bari bafise imyambaro yabasanze aho bari bafise imyambaro yera bari mu masengesho basaba guhagarika imyerekano mu mutekano. Imbere y'uko iyo myerekano itangura, igipolisi cyari cyafashe abantu 10. Umuvugizi w'igipolisi Boy Falfrey Amar yavuze ko uyo mugwi wari wateguye umugambi wo gukokeza abantu gutembagaza ubutegetsi bakoresheje iyo myerekano y'iyo munsi. Yavuze ko abafashwe bari bafise umugambi wo gufata ibiro bikuru by'inama nshingamateka. Bimwe mu byaha bagirizwa ni icyaha cyo guhemukira igihugu. Abategetsi bavuga ko abajejwe umutekano barenga 200,000 baciye barungikwa guhagarika iyo myerekano yo kwiyamiriza buramatari Basuki Chahaja Purnam, kugira ntiyadukemwo uruhagarara n'ubwicanyi nk'uko vyagenze mu kwezi guheze. Basuki, umukristu azwi ku izina rya Ahok, ariko yiyamamariza ikindi kiringo mu mabanga ya buramatari w'umugwa mukuru wa Jakarta mu kwezi kwa kabiri mu mwaka uza. Ijwi rya Amerika ni mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi ku rubuga rwa internet ni radio yacu voa@.com, kuri Facebook no kuri Twitter adresi yacu ni voa radio yacu.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Guverinoma y'u Rwanda iratangaza ko ifite umugambi wo kuvugurura uburyo imitangire y'akazi muri leta ikorwa. Minisitiri w'intebe Mumbabarire Anastase Murekezi yabibwiye Inteko Ishinga Amategeko uyu munsi. Asumutakaboyi araduheye inkuru.
Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba Leta mu mwaka wa 2014 bwagaragaje ko abantu bangana na 70% aribo bishimira imitangire y'akazi ya Leta. Asobanura gahunda ya Leta mu nteko, Minisitiri w'Intebe Murekezi Anastase yabwiye abagize Inteko Ishinga Amategeko ko mu mwaka wa 2018 igipimo cyo kwishimira imitangire y'akazi kizaba cyageze kuri 80%, ubwo ubucyaba aribaga kuri 70%. Abashakisha imirimo mu gihugu bagiye baganira n'Ijwi rya Amerika mu bihe bitandukanye bakunze kugaragaza ko imitangire y'akazi mu Rwanda igaragaramo ikimenyane n'ikene wabo. Aba ni bamwe bo mu mujyi wa Kigali.
Niba ugiye kudepoza ahantu, hari naho tujya kudepoza kuba ati ahangaha hari mu hari umwanya, ariko uwo mwanya abantu ugasanga bwa ko ufite nyirawo warangije no kujyamo nyirawo. Mu by'ukuri akazi kugira ngo kabone bisaba ufitemo umuntu ukuzi cyangwa ufite umuntu kujyanamo cyangwa ufite kumufukana none
cyangwa ugasanga nk'umuntu umwe arakora imirimo nk'itanu ariko nibi wenda bavuga ngo gukora ama examen kugira ngo ubone akazi ubona batabishingiraho cyane ibyo byose usanga hashingirwa nko ko ibintu by'ikimenyane.
Umukuru wa guverinoma y'u Rwanda yavuze ko leta iteganya kugabanya itonesha rijya rivugwa mu batanga akazi ka leta.
Ibijyanye n'ikizami gikorwa mu buryo bwanditse gihabwa amanota 50% no mu buryo bw'ikiganiro kandi rigateganya ko ikizamini gikozwe mu buryo bw'ikiganiro nacyo gihabwa amanota 50% kigafatirwa amajwi n'amashusho kugira ngo bizabe ibimenyetso ndakuka mu gihe abakoraga ibizami bagiye kujurira muri komisiyo ishinzwe abakozi ba leta. Inyandiko zikoreweho ibizami ndetse n'ayo majwi n'amashusho nyine biba byafatiwe mu bizami nibyo bigenderwaho nyirizina kandi hari ikintu byazamuye mu myumvire y'Abanyarwanda ku byerekeye gutanga ibizami byo gushaka abakozi ba leta. Ubu gutonesha byaragabanutse gushingira ku bumenyi n'ubushobozi nibyo byashyizwe imbere.
Abagize inteko ishinga amategeko basabye leta ko yanashyiraho ingamba zihamye z'ubugabanya igihombo iterwa n'abakozi birukanwa hadakurikijwe amategeko. Ikigiranyo cyakozwe na komisiyo y'abakozi ba leta mu mwaka w'ibihumbi 2009 kugeza 2012 kigaragaza ko leta yahombye miliyoni zisaga 300 yishyuye abakozi bayireze mu nkiko kuko birukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Abadepite bagaragaza ko aho kugabanuka kw'ibyo leta yagiye ihomba ahubwo byiyongereye. Mu kigeranyo cya komisiyo ya leta ishinzwe abakozi cyerekana ko mu mwaka w'2012-2015 igihombo ku mafaranga acibwa leta ku bakozi birukanwe mu buryo bunyuranyije n'amategeko cyavuye kuri miliyoni 300 kigera kuri miliyoni 500. Abadepite bagasaba leta gukora ibyihutirwa kugira ngo iki gihombo kigabanuke.
Urumva se niba harimo umuhigo kugabanya igihombo ahubwo bikagenda kiyongera ni defi ikomeye cyane. Nibwira ko ikwiriye kwitabwaho bigarutse kubera ko nabonye no mu mbogamizi ni kwa minisitiri w'intebe ntabwo yakigarutseho kandi gifite uburemere bwacyo. Nibwira ko guverinoma ikwiriye gufata ingamba zihamye yo kugaruza amafaranga atanagaruka ku buryo bumwe n'ubundi ariko abateje leta igihombo bakomeza no kuyiteza igihombo rwose bafatirwa ibyemezo.
Kuvugurura imicungire y'abakozi ba leta bakarushaho kumererwa neza birareba abakozi ba leta barenga 100,000. Ni imibare yatangajwe na minisitiri w'intebe agaragaza abakozi ba leta bakora mu nzego zinyuranye. Minisitiri w'intebe yabwiye abagize inteko ishinga amategeko ko mu bantu bagera kuri 5,500,000 babaruwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibarurishamibare mu mwaka w'2014 bageze mu gihe cyo gukora leta ikoreshamo gusa abarenga 100,000 abandi bakikorera cyangwa bagakorera ibigo byigenga. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta Kaboyi aho i Kigali mu Rwanda. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Igipolisi cyazindutse gifata abakukuruke batatu bahoze mu gisirikare cy'u Burundi kuko cyari gifise amakuru yuko izo ntwazangabo z'abakukuruke zari zigifise ibikoresho bya gisirikare. Yamara hari n'abandi basirikare b'intwazangabo basanzwe bari mu biro by'iperereza muri aka kanya. Mvuganye mu kanya na mugenzi wacu Eloge Burika neza ampido nido ku makuru yifatwa gizo ntwazagabo zose.
Abakukuruke bose uko ari batatu bari bafise amapete ya colonel, umwe akaba ariwe yari mu gipolisi cy'u Burundi, babiri nabo bahora mu gisirikare cy'u Burundi. Bose bari bafatiwe rero muri zone ya Kinindo, komine ya Muha, mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura. Nkuko twabwiwe nabo mu miryango yabo tuhageze, bavuze ko abaje kubasaka mbere babwiye ko ari abo mu iperereza. Bamwe bari bambaye impuzu z'igipolisi, abandi nabo bambaye impuzu zisanzwe za gisivile. Ariko imiryango yatubwiye ati ukuntu baje mu mutekano ntangere, ata muntu barya urwara, atawe bakoma, batubwira gusa ati tubereke mu byumba basake. Bamaze gusaka rero izo ngo z'aho bakukuruke b'intwazangabo mu gisirikare cya kera, bakaba bahasanze zimwe mu mpuzu abasirikare b'intwazangabo bambara ku minsi mikuru cyangwa bagiye ku mamanza nko guhamba abantu cyo bita grande tenue, aho bongera bahasanga ahandi naho nk'impuzu zashaje zo myaka ngo ya 90 bari bagiye gusubiza igihe basubiza ibikoresho bya gisirikare. Hari n'ahandi rero basanze mu rugo ya nkofero yo kwikingira mu ntambara bita kaske, barahasanga na jire ya indi yo kwikingira insasu. Aho basanze ibyo batumenyesheje mu muryango yuko nyene byo yabigumijeho abikuye mu gihugu cya Somalia, muzi ko ingabo z'u Burundi ziri hariya muri Somalia kugarukana amahoro n'umutekano. Mu nyuma rero batubwiye ko igipolisi cyabajyanye kibabwira ko bagiye gusinya, gusa umuperezida yabwiye ati muraja gusinya igituma mutunze ibintu atariko nk'iyi mpuzu ya Grande Tende cyemerewe kuyitunga nk'intwazangabo, atariko nta wemerewe gutunga irenga imwe, muraheza mudusinyire hanyuma mugaruke. Ariko rero siko byagenze, bahavuye bagumizwa mu iperereza ry'u Burundi gushika ubu ku mugoroba. Mu kanya gaheze aha tuvugana aha ntagiye kuvugana n'umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi ambariye ati abantu barara barekuwe. Haheze umwanya muto cyane mu miryango abo twavuganye nabo baca barantelefona bati bararekuwe, turahejeje kuvugana. Ubu rero barekuwe baridegenza.
Ayandi makuru dufise y'abasirikare basanzwe bafashwe kubera amatohoza y'abashatse kugandagura umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu Willy Nyamitwe, abasirikare bobo vyifashe gute ko mwavuganye n'umupolisi aho ku gipolisi hari amakuru muri bamwashe kuronka?
Ego meoriane, muri indwi kuva ku munsi wa gatatu haravuzwe abasirikare bafashwe b'intwazangabo, mbere abantu benshi bakavuga ko amakuru yagiye atangwa bakavuga ko baba bari hagati ya bane na munani, ariko umuvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yatumenyesheje yuko aba basirikare bafunzwe intwazangabo ari zitatu, ni ukuvuga muri iyo dosiye abakoloneli babiri n'umukapitene umwe. Avuga ko amazina yabo yashyikirijwe n'umwe mu bafashwe, bari bafashwe mbere, kuko imbere yuko kijya gitero kiba mumuke kw'igipolisi cyavuze yuko hari ibindi bitero bibiri zari zageragejwe ariko biburizwamo. Ubu rero mu gipolisi bavuga ko muri barya bafashwe imbere umukaporale ariwe yavuze amazina y'aba bayizi ntwazangabo zitatu zifunzwe, nazo nyine rero zifungiwe mu iperereza ry'u Burundi mu matohoza y'abashatse kugandagura Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru ajeje kumenyesha amakuru mu biro kwa Perezida Nkurunziza. Nabo niho afungiwe. Iruhande yaba ariko igipolisi cyatumenyesheje kandi ko hari indi ntwazangabo imwe y'ipete rya kapitene ifungiwe nayo nyine mu iperereza, ariko uyu ntari muri iyi dosiye afunzwe, yagizwa ko yafatanywe iwe muhiriwe inkoho zirenze iz'igihugu cyamuhaye, ni ukuvuga iz'igisirikare cy'u Burundi cyamuhaye. Mbere hari amakuru yavuzwe yuko yoba ngo yariko arazigurisha. Iruhande yiwe kandi hari n'undi muntu yahoze mu gipolisi afungiwe mu iperereza ry'u Burundi, ni ukuvuga rero izi ntwazangabo nizo ziri mu iperereza ry'u Burundi muri iki gihe muri aya madosiye atandukanye.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Iyo nkuru ya nyuma rero twatubashikirije, nariko ndaganira na mugenzanje Eloge buri kaneza mu Burundi, aho igipolisi cyari cyazindutse gifata abakuru kuruke batatu bahoze mu gisirikare cy'u Burundi, kuko igipolisi cyari gifise amakuru yuko izo ntwazangabo z'abakukuruke zari zigifise ibikoresho bya gisirikare ariko barekuwe no musinyene. Kandi naho ejo kwa kane u Burundi bwarifatanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kugwanya sida mu ntara ya Cibitoki, vyabereye muri komine ya Buganda, bikaba vyari vyatewe iteka n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza co kimwe n'userukira Amerika mu Burundi. Ibindi kuri inkuru umunyamakuru wacu Diane Ndonse akorera mu ntara ya Cibitoki arabidushikiriza.
Aha ani kukibuga cy'umupira w'amaguru muri komine Rugombo y'intara ya Cibitoke ahabereye ibirori by'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe kugwanya ikizaruho nyanganda sida. Abanyagihugu bo mu ntara ya Cibitoke bari bitabye ibyo birori aho banashikirije ubutumwa butandukanye bwo kugwanya ikiza sida babicishije mu mvino no mu ntambo. Bamwe kandi mu bagendana umugera wa sida hari n'umukenyezi yashinze intahe avuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe ingene yatangwe kwandura umugera wa sida n'akamaro imiti yafashe yo gupfupfaza umugera yamugiriye. Umufasoni w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza yibukije akamaro k'uyu munsi mukuru w'itariki imwe y'ukwezi kwa 12.
Numunsi rero gukubita agatima mpembero ngo dusubire kwibukanya no kwigira inama yo kwikingira icyo kiza. Uyu munsi washinzwe kandi mu ntumbero yo guhimiriza abantu ngo bijyukire kwikingira uwo mugera bongere bibukanye amabategwa na sida ku muntu, ku miryango, eka no ku gihugu cyose. Ni gihe kandi cyo kwibukanya ko abamaze kwandura tutobakumira canke ngo tubahari ivomo tugahamagarirwa nyabuna kurabaho tugejeje urugamba tukarabaho bigenda neza naharagahaze. Numunsi rero wo kuraba imbere kugira ngo tumenye aho duhamagariwe kongereza ingufu duheze tuzibire ibihengere byaho sida ishobora kumenera. Ego niko ibiharuro bitwereka ko twateye intambwe iboneka mu kugwanya sida ngaha mu gihugu cacu. Ariko dutegerezwa kongereza ingufu kugira ngo dushikire rya hangiro ry'amakungu aha ta muntu n'umwe yosubira kwandura umugera wa sida atanumwe yosubira gukumirwa kubera agenda n'umugera wa sida canke yoba acicwa na sida.
Denise Nkurunziza yasabye kandi abanyagihugu gutuza ingeso mbi zose zijyana abantu mu buhumbu arizo kurenga ibigo gufata abakenyezi ku nguvu kuko biri mu nzira zo kwanduriramwo umugera wa sida. Umufasoni w'umukuru w'igihugu yabandanije avuga ko bibabaje ko abarezi bashurashuza abaregwa babo.
Birababaje kandi aho hibonekeza abigisha bataye ibanga ry'uburezi bagashurashuza abaregwa. Ibaze namwe kugoba izuragiye. Nk'umubyeyi nagira nsubire nsabe abajejwe ubutungane ko bakoresha ububasha bahabwa n'amategeko mu guhana no guhasha iryo shano. Ndasubiriye gutera kamo ababyeyi ngo twibuke ibanga ryo kurera abo twibarutse mu kuganira n'abana ibibazo byose byerekeye kazoza kabo tutibagiye ibijyanye n'ikiza sida mu rwaruka.
Ibirori by'umunsi mukuru byo kugwanya ikiza sida byitabwe kandi n'userukira Leta Zunze Ubumwe bwa Amerika. Anne Casper yavuze ko mu myaka 30 iheze ikiza sida kimenyekanye mu bantu miliyoni zirenga 35 zabo bapfa buri mwaka bahitanywe n'indwara y'igituntu isanzwe iri mu ndwara z'ibyuririzi ku bagendana umugera wa sida. Yavuze kandi ko igihugu cy'u Burundi kiri mu bya mbere muri Afrika abantu barambana umugera wa sida kubera baronswa imiti yo gupfupfahaza neza. Anne Casper yavuze kandi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashyizeho umugambi wo gushigikira kugwanya sida mu Burundi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Serukiye zashyizeho umugambi ukomeye wo gushigikira urugamba rwo kurwanya icyo kiza uzwi ku izina rya PEPFAR, President's Emergency Plan for AIDS Relief. Tupi chishije kuri u mugambi tukwara shoboye koronza inigisho imiti nibikoresho vitandukanye vyo gufasha kugwanya icyo kiza.
Umushikiranganji w'amagara y'abantu no kugwanya ikizaruho nyanganda sida Josiane Nicimbere nawe mu ijambo ryiwe yashikirije yavuze ko bariko barashira ingufu mu bijyanye no kwegereza imiti yo gupfupfahaza abasanzwe bayifata. Bamwe mu banyagihugu bari ku miti yo gupfupfahaza bavuga ko babangamirwa n'inzara ku kubura ibyo bafungura kuko amashyirahamwe yabashigikira mu kubaronsa ifungurwa atagizitanga.
Ngwane dufise twebwe imiti turayifata neza mugabo iyo tubuze icyo dufungura tumererwa nabi kuko cyo tubura ingufu zo gukora kugira turondere icyo turi.
Ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru wo kugwanya ikizaruho nyanganda sida byaherahejwe no gutanga akaganuke ku bagendana umugera wa sida bo mu ntara ya Cibitoke bagera kuri 30. Ako nako kari kagezwe n'ibyankenerwa mu nzu harimo ifungurwa, uburengeti, amasafuriya, amasabune n'amabesani. Yane ndonse mu ntara ya Cibitoke ijwi rya Amerika.
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda, rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama,
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize,
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha y'isaa 12 n'igice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104.3 FM.
Nimuze dukumira amakimbirane, twimakaze amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Sozere ibiganiro byo kuri uno mugoroba twabamenyesha ko uno munsi ariho bafuvye n'iteka umupolisi yaguye mu gitero cashatse kugandagura umuhanuzi mukuru ajejwe kumenyesha makuru mu biro by'umukuru w'igihugu Peter Nkurunziza bari yashatse kugandagura Willy Nyamitwe. Uwo mupolisi yapfuwe n'iteka kuri uno munsi wa gatano igendekerezo rya kabiri y'ukwezi kwa 12 akaba yitwa Ntungwa nayo Eli bastazira Gasongo.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda indi nkuru kandi y'inshamugongo ni urupfu rw'umujyanama wa mbere wa ambasade y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye i New York. Sana Maboneza yaraye yitabye Imana azize impanuka y'imodoka. Iyi nkuru iremezwa na ambasade y'u Rwanda hariya rero i New York mu muryango w'abibumbye.
Ntaribagira iyo nkuru twatubashikirije yipfuga rya Ntungwa nayo Eli twayikwiye ku rubuga rwa Twitter rwa muvugizi w'igipolisi cy'u Burundi Pierre Nkurikiye.
Nshuti zacu rero dufatireho tujye no mu ncamake z'amakuru twabagejejeho mbere y'uko dusoza iyi minota 30 y'amakuru. Muri Gambia umuyobozi wa komisiyo y'igihugu y'amatora Ariel Mar Njayi yatangaje ko president Yaya Jame yatsinzwe amatora y'umukuru w'igihugu yabaye ejo. Nkuko yabitangaje mbere y'abanyamakuru, kandida Adama Barrow n'uwa mbere n'amajwi 45 n'ibice 5 ku ijana, Yaya Jame afite 36 n'ibice 7 ku ijana. Bityo rero perezida wa komisiyo y'amatora ya Gambia yatangaje kumugaragaraho ko Adama Barrow ari we watorewe kuyobora igihugu. Yaya Jame yaramaze imyaka 22 ubutegetsi yafashe akoze kudeta mu 1994.
Kandi naho twabwiye ko muri Siriya komanda w'abarobeli bagwanya ubutegetsi n'abanyepolitike batavuga rumwe na leta bavuga ko urugamba rwo kugwanya perezida Bashar al-Assad rugiye kubandanya naho bomowe mu gisagara cha kabiri gikomeye mu gihugu arico Aleppo bari barafashe. Abasirikare bajejwe kugenduza ibiba muri Siriya n'abanyepolitike babona ko hasigaye indwi nke cyane kugira ngo ako karere gafatwe n'ubutegetsi bwa Bashar al-Assad bushigikiwe n'u Burusiya.
Perezida watowe wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatoranije General James Mattis wavuye ku rugerero ngo azamubere minisitiri w'ingabo. Usibye ko agomba kubanza kwemezwa na Sena mbere yo gutangira imirimo ye, General Mattis agomba nanone kubanza gukomorerwa ku nzitizi ziri mu mategeko. Amategeko avuga ko umusirikare agomba kumara byibura imyaka 7 avuyemo mbere yo gukora imirimo ya politiki. General Mattis we amaze imyaka 3 gusa avuye mu gisirikare.
Aha ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye Innocent Kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije muri studio 5 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi. Mwese mugire umugoroba mwiza
na weekend nziza. Murakoze.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.